Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu, umwaka mwiza w'2024. Muri studio y'indwi muri kumwe na Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga cya mbere cy'uno mwaka w'2024. Tubahaye ikaze rero muri kino kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no musirero muri isanga. Tuzaguha kanya abatandukanye kugira ngo mushobore kwifurizanya umwaka mwiza, mutubwire uko mwawe uhimbaje, mutubwire uko mugiri ko muratangura umwaka w'2024. Mundwiheze, hari abana batandukanye twari tuzi ko tuza kubana nabo mu kiganiro ku matelefone ntiyadukundira, nabo nyine turaza kubahamagara kugira ngo bashobore gutasha. Turahera kuri Joshua. Joshua, ikaze ku ijwi rya Amerika. Josh, uratwumva? Josh, uratwumva? Josh, uratwumva?
Ego.
Umwaka mwiza Josh.
Nafi.
Gura komega Josh.
Ego.
Witwa Joshua, amazina yawe ni Joshua yose canke Josh ni gute?
Tugwa Joshua Sanchez.
Gute?
Joshua
Sanchez. Wiga mu wakanga hega Josh?
Mu
wa gatanu. Hehe?
Kuri ITA.
Kuri ndega Josh?
ITA.
Wahimba je none umwaka neza na Noeli neza ga Josh? Wakoze iki? Wagize gute? Wagize gute? Sa?
Kuri pia mama aranshimira.
Wakoze neza mu ishuri ga Josh? Wabaye wa kangahe? Wadubai wa 14. Rumva rero mu mwaka uza uzoce uba nk'uwa mbere, sivyo? Nuko Josh, ndakureke rero wifurize umwaka mwiza abana batandukanye babagenzi bawe hamwe n'abandi ufite ku mutima, sivyo? Wifurije nde umwaka mwiza ga Josh?
Mama wanje.
Nande wundi Josh?
Nante na Santa Juan.
Nabagenzi bawe, urakoze cyane Josh, ugira umwaka mwiza kandi mama nawe nyine n'ubwenge ku ijwi rya Amerika bakwifurije umwaka mwiza, sivyo? Turifuza ko uzohora utelefona mu biganiro byacu bitandukanye. Urakoze cyane Josh, ugira umunsi mwiza n'umwaka mwiza ngaho mu Burundi.
Merci.
Merci. ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, uno musi rero muri Isanga yacu twashimye kubaha akanya kugira ngo mutubwire ingene muriko murahimbaza uno mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Kujugi Amerika rero tubifurije umwaka w'amatano ubuke uzobabera umwaka mwiza cyane. Twibaza yuko tuzobandanya dukorana nk'uko twakoranye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'umwaka wabanjirije iyo mu biganiro byacu bitandukanye. Tuzaza turabasha mu indirimbo zitandukanye tubafasha gutangura neza umwaka. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Akaririmbo Bana kabaryoheraho muri hose. Mboni Bana tukibaza ko ariko karabaryoheraho muherereye hose. Turafise Eliona kuri ndi murongo wa telefone. Eliona ikaze ku ijwi rya Amerika. Ego urakomega Eliona?
Ego namwe.
Ego natwe turakomeye. Umwaka mwiza Eliona.
Yatwe.
Ego uherereye ga Eliona?
Muri Suede.
Muri Suede. Muri Suede mwahimbaje gute umwaka mushasha?
Twaragiye mu misa hama ku murango twaragiye abakuzini banje.
Hama nawe nayo yagenze gute?
Nicyo kimwe.
Wagize gutyo nyine?
Ego.
Nuko rero Eliona ukaba wifuza kwifuriza umwaka mwiza abandi?
Abakuze bose banje, nyokuru muri mu Burundi, hama nyokuru na sokuru muri Canada, aba bagenzi banje n'ababyeyi banje
n'abandi muvukana. Eliona uri muri Suede mbwa twumva n'ikirundi cawe kimeze neza. Umaze gihe kingana gute ngaho?
Naravutse ngaho.
Wavukiye ngaho onye? Ufise imyaka ingaho?
Fise 15.
Usi imyaka 15. Ninde yakwigishije ikirundi neza gutyo none ga Eliona?
Ni mama na papa.
Wacigiye mu muryango ugashobora kukivuga wavukiye ngaho onye ukamaze imyaka 15 bakikwigisha gute ga Eliona?
Muhira.
Wacigiye muhira bakikwigisha gute? Muhira muvuga ikirundi gusa?
Ego.
Niki sa?
Niki Swedwa.
Niki Swedwa. Kujugi Amerika turifuza ko mwaka uza tuzoha akanya abana batandukanye bari hirya no hino ku isi. Wumva twogira iki mu bana batwumviriza kugira ngo mwisange mu biganiro by'ijwi rya Amerika? Elion
tunabyumvise.
Nako ndakubaza nti wumva ibiganiro byacu wifuza ko tubikora gute kugira ngo mwisange abana mwumve ku biganiro byanyu byacu ari byo kwanyu?
Dutumira abana.
Dutumira abana tuzobikora. Ifurize rero umwaka mwiza ufise ku mutima Eliona.
ababyeyi abatuvukana abakuze banje nyoko mu Burundi haba nyoko na sokuru muri Canada
urakoze cyane tukwivurije umwaka mwiza
Yes.
Urakoze cyane n'ababyeyi uti bakoze cyane kugutiza telefone kugira ngo dushobore kuvugana
Murakoze namwe
Eko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku murongo wa telefone ngomba nakire umukuru w'igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ngaha ku ijwi rya Amerika Etienne Karekezi ikaze ku ijwi rya Amerika kandi umwaka mwiza n'umuryango wawe tuyifurije ko babera umwaka w'amata n'ubuki Etienne
Ye urakoze Diane nange kwifurije umwaka mushya muhire n'abatwumva bose muri mwanya umwaka mushya muhire twawita umwaka ubuzima bwiza umwaka w'amahirwe nituze ku mutima kuri bose
turashimye ego mwahimbaje neza uno mwaka w'2024 mwahimbaje gute
ngiye ku Diane no mwaka navuga ko nawuhimbaje neza mu muryango n'ishuti uko bisanzwe ko tubikora turahora tukaganira tugasangira tukabiye twakoze muri uwo mwaka nabwo ko tugafata n'ingamba nshya ariko ikindi cyane ni uko no mwaka cyangwa umunsi mukuru twahimbaje mu baturanyi n'inshuti dusangira kenshi na nk'umuco niko twabigize nk'umuco ntabwo ari cyoshya dufuna bwo kugikora nk'uko gusa wabaye umuco ko dufata tugasangira tukizihiza umwaka urangiye tutangira umwaka mushya
ego Etienne Karekezi rero abakunzi b'ijwi rya Amerika dufashe mubanze mubashikirize ubutumwa ku bw'ijwi rya Amerika ababanye natwe mu 2023 imbere yuko duca tubabaza ico mutubikiye mu biki abakunzi bacu mu mwaka uza akajambo mubwiye abatwumvirije abadufashije za nshuti twabanye makuru mu biganiro
niye drokoze umpa akanyo kugira ngo mbwire abatwumva bose aho bari uko radio ijwi rya Amerika kuva yashingwa mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni radio muri make ibereyeho abayumva mwebwe cyane cyane mutabona ijwi mu bundi buryo ni namwe mutuma tugira programu nyinshi zitandukanye cyane cyane izijya mu byaro bya kure cyane ku mitumba kure cyane aho abenshi batagira tukavugana namwe mukatubwira ibibazo byanyu mukatubwira amakuru yanyu mukadusangiza ibiri wanyu nimwe rero y'umwaka ngira nti mwatumye inshingano zacu tuzigeraho mwatumye radio ijwi rya Amerika igira karusho kuyandi ma radio no kubindi bitangazamakuru mwese rero nize ko mwakoze umwanya neza na noheli nziza kandi ko uyu mwaka utangiye uzaba umwaka mwiza mu miryango yanyu
nimurakoze cyane mu 2024 rero abakunzi bacu barindira iki kugisata muramutswa ce Kirundi n'Ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika
Diye nicyo navuga barindira nuko twifuza gukomeza kunoza programu kunoza imibanire nabo cyane cyane tubagenderera hafi yabo tubasanga icyo twabasaba cyane cyane abo twakwita ba ambasaderi bacu n'abandi badukorera kenshi navuga bitanze aha ndavuga n'abanyamakuru bacu bari hirya no hino mu karere k'Ibiyaga Bigari naho batembera hose icyo nabasaba ni uko bakomeza kubakira ku ruhande rwacu tuzongera programu zitandukanye abana benshi urubyiruko rwinshi n'urwaruka rwifuza ko twabagezaho ibiganiro bitarabajugunza ahubwo binemo n'amashusho za televiziyo cyangwa se abajya kumagarukana bumenyi cyangwa se imbuga mpuzambaga nabo bifuza ko twabaha ibiganiro babasha kureba tukarebana amasomo yanjye tukaganira turebana iyo twifuza ko twabasha gukomeza gushyiramo ingufu nabwo babidufashijemo twabigeraho
yego murakoze cyane gose Etienne Karekezi twongere tubifurize umwaka mwiza w'2024 n'umuryango wawe nabo muyoboye ngaha ku ijwi rya Amerika tunabashimira ku buyobozi bwanyu bwatumye dushobora kunoganza ibiganiro byacu bikaryohera ugutwi kw'abatwumviriza tubifurije amahirwe masa Etienne
Diane ndagushimiye cyane ku mwihariko cyane cyane ko ikiganiro nk'iki n'ibiganiro ukora n'ibiganiro by'umwihariko ariko kandi nanone kimwe n'abagenzi bacu bose bari hano umwe ku wundi buri wese ku buryo bwe mu bushobozi bwe no mu bunararibonye bwe bose twese hamwe nawe Nadia unawe udushyize ku byuma nk'ubu mwese mwese hose bose mbifurije umwaka mushya muhire. Ndavuga n'ubuyobozi bw'ijwi ry'Amerika hejuru yacu abadukuriye nabo mfashije umwanya ngo mbifurize umwaka mushya muhire.
Murakoze cyane Etienne Karekezi. Ego Etienne Karekezi ni umukuru w'igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda hankwijwi ry'Amerika. Duca tubandanya rero twakira n'abakunzi bacu kugira ngo nabo babandanye bipfurizanya umwaka mwiza aho baherereye. Inyuma yo kwakira Etienne Karekezi cengira koko tukiri muri bagenzi bacu twipfurizanye nabo nyene umwaka mwiza. Muhinga bw'ivyuma Nadia umwaka mwiza na engineer bari kumwe abo dukorana ngaha ku ijwi ry'Amerika ndabifurije umwaka mwiza bakora ngaha anye ku cicaro Washington DC abakunzi bacu abagenzi bacu bari mu Rwanda muri Congo muri Kenya muri Uganda muri Tanzania tubifurije umwaka mwiza. Inshuti zacu mu Burundi zidufasha kuronka makuru namwebwe tubifurije umwaka karirimbo ni ya Kadutu. Inyoni sinje iva mu mutego yarabirake anibabazi natakambiye imana zima zikirigwe nabonye mazubicaye kuri anele yumbi kwijanjara nabara sesera nungiwe ni Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda 2023 twizere ko yagenze neza bo bitagenze neza mwihangane ariko 2024 n'ukuri tubifurije amahirwe masa umwaka w'amahoro umwaka wo gutunganirwa mu buzi bwanyu mukora mu miryango yanyu mu mashuri abana mutwumva tubifurije kumenya abavyeyi muri ko muratwumviriza tubifurije kuzorera neza kandi turifuza cyane yuko muri 2024 tuzobana. Thomas, uratwumva nawe?
Ndimo ndumva.
Ego, uherere gatoma.
Ndashitwa mu karere ka Kinyarwanda n'izina mu ntara y'Amajyaruguru mu Rwanda kiri.
Mhm. Umwaka w'uhimbaje neza ngaho mu Rwanda.
Oh, nawe uhimbaje neza nubwo nahuye mo n'ibirushya byinshi bitewe nuko utamereye neza nabuze abavandimwe babiri.
Impore impore.
Urumva ntabwo byarebinyoroheye cyane ndabarwaza mu bitaro bitandukanye ariko irangira batambutse nyine ubwo nta kindi nagaje gukora ariko ndashima Imana buryo ko biri kose iyo umuntu akiriho aba agomba gushima Imana turashima Imana.
Ni ukwihangana twifuriza ko muri 2024 bizogenda neza ntihosure guca mu byago.
Kwizera kurare muko byagenda kose umuntu aba yizera ko ibihe bishobora kuba byiza kurusha ibya mbere.
Yego, nuko rero hamugadwa wifuza kwifuriza umwaka mwiza abande.
Okay, ndifuriza umwaka mushya abantu bose batega amatwi ijwi rya Amerika zisiza umwaka mwiza umudamu wanjye abaturanyi umudamu wanjye Patricia Fodo bifuriza abandi bantu bose umwaka mushya cyane cyane n'Abanyarwanda batwumva ari abari mu Rwanda ari n'abari hanze nongera nkwifuriza umwaka mushya abantu bitwa abadivantiste bose bakayumvi aho bava bose aho bari ku isi baheze amatwi mbifurije umwaka mushya bakomeze bashikane mu kwizera bumva mugashimira Imana. Murakoze.
Urakoze. Ugire umwaka mwiza. Uzogire umwaka mwiza cyane.
Hanyuma akarindo mwaduha se
deka utubwire ni tutaba tukabona hagufi haze kubura urwanko mugabo washaka kahe
kabiri kwa kigira ngira ngo ni international mu Rwanda yitwa Ambassadors of France. Koya shaka indirimbo yawe itaje mu kirere ubonye umwana idura yadufasha. Murakoze.
Ego reka turagerageza nibitakunda uno mwanya ndakakwemere ndaza gusaba muhinga bw'ivyimba akagushiremwo mu mwanya wa makuru sa 12 uze kuba hafi rero.
Samurakoze.
Ego urakoze cyane. Akaririmbo ni ayaya kumuririmbyi Dudu. Turafise na Jean-Claude kundi murongo wa telefone. Jean-Claude Bonane.
Mwiriwe.
Umwaka mwiza Jean-Claude.
Namye namwe.
Eh, uherere he umwaka wuririye he?
Uherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ntara ya Kivunya Majaru kuri mu karere ka Masisi. Mugace bita Busimba niho duherereye.
Eh, ko umwaka wuhimbaje gute none?
Umwaka twawuhimbaje neza urugo afi kurusenge twaje gushimira Imana kubona yaraturinze ubundi twasigejeje muri aka gahe n'iwacu ni n'ahantu hahora intambara kubona umaze umwaka ribari isinye rikomeye ngo nze gushimira Imana kabisa dukeje kurusenge.
Ni umwaka ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muriye mu gihe bariko baratangaza ivyavuye mu matora, ico kacifashe gute, bimeze gute, hari ico ikurindirana igishiki vyavuye matora vyavyarahinduye kukungene mahora muhimbaza umwaka?
Yego nibyo rwose buturahindiye kuko bamaze ubundi tudutangiye umwaka mushya na perezida mushya ubwo turarindiye nyine muri uyu mwaka dutangiye turebe wenda ko hari ibyahinduka, niyo mpamvu tutabanya agasani kose baduha amahirwe rwose na perezida wacu watambutse kugira ngo uyu mwaka wo mube nk'uyu ushize kuko ibibazo byabaye byinshi muri uyu urangiye twese turi gushima.
Nuko rero ukaba ushaka kwipfuriza umwaka mwiza abandi?
Yego ndifuriza umwaka mwiza abantu bose batuye hangaha muri Masisi kandi cyane n'aka karere ndimo ka Busumba. Nifuriza umwaka n'abantu bose bari muri iki cyanga n'abantu batuye Masisi na Rugogwe, abo bantu bose ndabasuhuje kabisa.
Urakoze cyane Jean-Claude, ugira umwaka mwiza ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uzokwera umwaka mwiza kandi turizera yuko uzogira uruhara mu biganiro byacu byo mu mwaka uza.
Yego kabisa murakoze cyane, kandi ikiganiro bura turagikunda kuko kiduhuza n'abantu bakomakomeje twebwacu tutashobora kwihuza nabo.
Urakoze cyane. Nuko rero nipfurize umwaka mwiza abagenzi banje dukorana ngaha anye Nadia Taha, Etienne Karekeza twara kino gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda n'umuryango wiwe, Ejo ni Mukankusi n'umuryango wiwe, Thomas Kamirindi n'umuryango wiwe, Fidela niyo ngabo nawe nyene n'umuryango wiwe, Frederic Mundikije n'umuryango wiwe, Oriane Itangishaka n'umuryango wiwe, Dirwema n'umuryango wiwe, Geoffrey Mutagoma n'umuryango wiwe, Team Ishimwe n'umuryango wiwe, Venuste Nshimiyimana n'umuryango wiwe, n'abandi bagenzi bacu bari mu Burundi, mu Rwanda, murantunga mu Burundi, murazi ko tuhakorera duce kwa kunzi bacu abari mu Rwanda, mugabo n'abamenyesha makuru twakoranye kera imbere yuko tutagishobora gukorana namwe. Bwe tubifurije umwaka mwiza mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kenya, muri Tanzania, muri Uganda, tubifurije umwaka mwiza w'amata n'ubuki. Turizera ko tuzobandanya dukorana neza kugira ngo tubandanye guryohera ugutwi kwabumva ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Sinzibagi imbabaziza Wamaya ma karirimbo ni ayaya ka dudu ashima imana kuvyiza yakoze kwatazibagira haico ushima muri 2023 nawe kumbure ijwi rya Amerika turagufasha muri ayo mashimwe yawe bitagenze neza 2024 turi baza ko bizogenda neza twakire Steven kundi murongo wa telefone Steven ikaze ku ijwi rya Amerika
Nyangira zeriye nabigira bya Silvana bari ngaho mu Kayanza aho bita igati bavuka mu ntara cy'ibitoki komine bukinanyana muri zone masango nkaba ndabipfurije umwaka mucasha
urakoze nawe ubwira umwaka mwiza ngaho I Nairobi
eh nagana ntaramukije n'antu bose bava mu ntara cy'ibitoki ndetse n'abarundi bose abantu bose bakurikira BBC gaho za miryango Narondo bose bari mu ntara bari mu gihugu cya Kenya bose ndabara mu kije ndabivuzeza mu mutamu cyashe Imana bahezigire cyane
urakoze Steven
nakoze namwe
ego turafise n'uwindi twa Osbo Black iyo sina sinzi ko ndarisomye neza Osbo ikaze kwijuru rya Amerika
ego murakoze cyane
none iyo zina ryawe ko mbona uko wajyanditse kuri Facebook
yagoye gusoma cyane ni Osbo Black ni cyongereza
Osbo gute
Osbo Black.
Osbo Black.
Ego.
Niko kazina ababyeyi baguhaye.
Oya, narize kizina ababyeyi.
Eh, none ako ka Osbo Black gasigurike.
Bo, izina basori nyene ugwarukanye nabajene n'icene.
Nabajene bakaguhaye.
Ego.
Bisunze iki? Kwa kazina kose kagira ico kavako.
Eh? Menye sizigira byavuye kunyifata tanga n'ikibano cyangwa tubaduherere.
Eh, none uri hega Osbo Black.
Aleza na leza ni mushagara cha Bujumbura ndi kwishure muri kaminuza I Burundi. Mhm. Ego.
Eh, umwaka mwiza.
What was?
Aho muri kaminuza uri kukarisha ubwenge mu biki?
Oh, nimo ndiga faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.
Mhm.
Ego.
Eh, wahimbarije kuri campus canke waratashe?
Bo, nahimbarije kuri campus kuko biragoye gutaha mu bino bihe. Uburyo biragora cyane kuko turafite ingorane yo kwiyunguruza mu Burundi bitaro birazinze cyane. Byasabye nyine ko tutaduga ruguru mu miryango, ni ukuvuga iminsi mikuru ko turayihimbariza nyine mu gisaga. Ego.
Kwihangana no kwihangana.
Ego.
Hama rero ukaba wipfuza kwipfuriza umwaka mwiza abanze uno musiga Osbo Black.
Ego, icyambere numva umengano banza gushima ko mpawe umurongo kugira ngo nipfurize inshuti zanje umwaka mushasha kuko kuri Noheli nari narondeye umurongo ndawubura reka mbaze mpere kuri mwebwe nyene abamenyeshamakuru. Ego no kuri uwo mukuru w'igisata cy'itangazamakuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Etienne Karekezi.
Etienne Karekezi. Hanyuma nduge ruguru nipfurize umuryango wanje n'abatoyi banje umwaka mushasha. Na papa wanje sanzwe mu gihugu cya Tanzania. Na mushikanje ari muri Kenya. Ego n'inshuti zanjye nyine nazo dusangiye ibanga ryo kwiga muri kaminuza y'u Burundi. Nabo twagiye turabana mu burere butandukanye. Ego amahaba nabifuriza umwaka mushasha wose uzubabere w'amata n'ubuki no kwishugwa. Ego murakoze.
Urakoze cyane kujugira mu mwaka.
Nabifuriza akaririmbo. Nina Siri na ka Israel Mbonyi.
Nina Siri ka Israel Mbonyi reka turagerageza bidakunze. Ndiko ndandukura uturimbo muriko murasaba nibitakunda ejo tuzotubashiriramo canke mu makuru turiko turaheza ku mugoroba turaza gushiramo.
Murakoze.
Mugambi mbere y'ukugenda.
Yego.
Izwi rya Amerika mu mwaka uza twatanguye ndiko mvuga mu mwaka uza ariko twamaze kuwinjiramo. Muri uno mwaka 2024 turifuza cyane guha uruhara urwaruka abakiri bato abana mbwawe urumva uri mu rwaruka ari nkamwe uvuga ati ndafite icyo nsaba ijuru rya Amerika kuvyerekeye urwaruka ibiganiro wifuza ko tuzoshimikira ko cyane mu rwaruka n'ivya
bo ibiganiro nifuza ko twoshimikira ko kubijyanye n'urwaruka avec la nouvelle technologie ugwaruka turo turahendwa cyane ku rugero rwo hejuru. Sanga harabamwe gusamara cyane nibaze yuko navyo bitoje inyuma muza twoshimika ko. Ego.
Hama ariko aho muri kaminuza y'u Burundi hariho urwaruka rw'imico ibiri abigeme n'abasore abigemura batubwira ko tubakeneye mu biganiro byacu baba bari he ntitumumva mbwa muri 2024 turashaka amajwi y'abakobwa n'abapasoni.
No kubahimiriza cyane kubahimiriza ariko nibaza yuko nibaza ikibazo gikunze kuhaba. Burya ino mu Burundi biragoye gutora umurongo nko ku ijwi rya Amerika uri kurakoresha iradiyo urazi ntibatora cyane ijya ntuze njya shene ino nigerayo.
Turi kuri
ubona jewe akenshi ndabasora nakoresheje application. Ego
nukuza rero abwira abo mwigana b'abapfasoni n'abakobwa yuko nabo nyine tubakeneye amajwi yabo turakeneye cyane.
Ego ndo bikora cyane ndo bikora nzobamenyesha.
Urakoze cyane zo tubera umwambasadori ngaho muri kaminuza y'u Burundi. Urakoze Os Black.
Ego murakoze cyane namwe mugira ibihe byiza n'umunsi mukuru umwaka mushasha.
Urakoze nawe. Reka duce twakirana Silas Makado ikaze Makado.
Amahoro cyane.
Umwaka mwiza.
Bashwese.
Uherereye
he? Nemereye muri Kampala muri Uganda.
Umwaka uhimbaje neza.
Umwaka wagenze neza nawuhimbaje neza kabisa sinzi namba.
Twebwe natwe twahimbaje neza.
Bakaho ni sa.
Wawuhimbaje gute ngaho muri Uganda?
Aha muri Uganda twawuhimbaje neza kubera barashoboye gufungura ibyo umuntu ashaka turashobora no kwambara turashobora no kurya uko biba bikwiriye.
Hama ukaba wipfurije nde umwaka mwiza mushasha?
Umwaka mushasha mwiza n'abamanda wisurize abazeyi banje aho bari mu cyankuzo muri Nyarutsi nabo tuvuka nabo bose nikanaba genzi bose n'abanzi bose bahereye aho musa n'ubwo n'insinzi n'abantu amaze n'abose ndabamare babanzi bose. Bose kuba sinahero kana sabo ndayifurije umwaka mushasha mwiza.
Yego nawe wewe rero umwaka mushasha mwiza ngaho muri Uganda uzo kubereye umwaka wa matano ubuki muri 2024 turifuza ko aho mutwumva muri muzogira uruhara nk'uko mwahoze mu biganiro byacu.
Ego murakoze cyane namwe namwe abamyeshe bakuru Muhammad uhamuduhaye umurongo turabifurije umwaka mushasha mwiza.
Urakoze cyane
ariko jese ndashobora kumenya nyine nshobora kubakurikirana hano muri Uganda ku mirongo yanyu kuba narababuze narigeze kubumva ariko rimwe ariko mu nyuma ntabarinde ndabagura ku murongo muba mukoresha ubwa muri Uganda mu rurimi mu Kinyarwanda no mu Kirundi.
Wowe uri mu kahe karere ka muri Uganda?
Nimu karere nyene hano munyene muri Kampala.
Uri muri Kampala. Urashaka kuzura twumva uce kuri wezi tata kaburungu radio yacu akaburungu.com. Hanyuma urumva nkaba twumva bari kuri urumva ijuri yobora ngaho on.
Oya.
Nkabaringa hari haba cyakuririyo bura ku murongo wa FM 88 n'ibitcenda ariko uciye kuri wezi tataka urungu radio yacu vewa akaburungu com uradusangaho atankomanzi ibiganiro byacu babiri kibirira.
Murakoze cyane muheza gikwe.
Eh kurakoze na ugire umwaka mwiza. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'ikiganiro muri sanga tuno munsi ni kiganiro twabahebe kugira ngo mutubwire ingene muri ko murahimbaza umwaka munipfurizana umwaka mwiza aho muri ni ku Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Moderation, inspiration. Utein namge yambere unsanga. Ombere byinshi imbere namukanga. Ubupfura bwinshi kuri late night calls. Ubufata easy. I'm sick and tired of running up to the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Put your feet on my lap, yum yum. I want you good, na na. The way you speak to me, na na na. Go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah, nah. Put your knees up, sana. You're opening up my doors. You're pushing me more and more. Put your knees up, sana. Keep you in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. It's nice how you vibing to my new shit. A little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Keep belly lies through your Ray-Bans. Gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. Where you really at? What you really like? I want you good, na na. The way you speak to me, na na na. Let's go by the waters, make love. Puff it a little bit, na 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 na. Sana, you're opening up my doors. You're pushing me more and more. Puriqueza, time. Ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karakaririmbo tuza ka Mike Kayihura mu gihugu cy'u Rwanda turacabandanya n'ikiganiro muri sanga cuno munsi muratubwira uko muri ko muratangura umwaka w'2024 ico muturindiriye ko mwongera mwipfurizanya umwaka mwiza ku nshuti zanyu aho ziri hatandukanye. Turaza no kuvanga imidiho itandukanye mu ndimi zitandukanye kugira ngo aho muri mushobore kugira umwaka mwiza w'2024.
Kiye ni sanga ngezi gisenye kumucanga ni nwera ntuje ndi bien akana keza burya sinapfa gufela nariye ndege nyinshi niza kiro cyana Valentine Valentine Valento kuri kanga bite Valentine Valentine Valento kuri kurira bite ibande kumubyimba mu maso apan Nana wandi kibi ninda Ikindi nago nozwa guhengereza akenda nakabonye nubwo kariki Valentine Sakuje Pepi kengo yo sengo ya nyanse we Wanjanya mumfumo senga vangu sekura Aga hiji singa tera nguvu ya konjera Tubu koko ndi kuzirichi Wanze mkongo nguifu na gatindo Wanze konjera kujunde mbuza Wanze wenda tukijire kutapu
Karimbo ni tugende karimo mudiho wa mapiano twibaza ko aho muri muriko muragira ibihe byiza ku ijwi rya Amerika turakira Ahmed kaze ku ijwi rya Amerika uherehe ga Ahmed sa nitukumva neza Ahmed Ahmed uratwumva? Ahmed twumva tutariko turamwumva neza ahaherereye baraza gusubira kumuduhamagara muhinga bw'ivyuma mukurindira turabandaye na tugende.
Chibanga ba pampe Oyu mutu ni sande Tura kwichu da puta na sande Sote kuli Una kubi kubuda madida Mama mia Umutosu kutosa nzira Mama li ziki ziki hana no muziki Mama li ziki ziki nana shaka ziki Mama li ziki ziki hana no muziki Mama li ziki ziki nana shaka ziki
Samba
Yoni gitanga za Tajane desh bansi bani sa mista bini,
baby give your bini, give your bini.
Somebody's getting crazy. Bring it down, papi. I want you to put it on me one more time. Boy, I know where you're still at your body. I want you to put it on me. Take it from me. Take it from me. Play it on me.
Uyu munsi urambize icyuye ndaje nkwereka icyo bita machine kandi ndeye uko twaca kashire ujyana hataza kashire igituma poto uyitambika ndamuhaza ukoto akakajoro njyana mu busazi yongera show me your love oh baby stand me on in slow motion oh baby kill my gun
let me down.
Neteshame nanje na tere miwarenga acha fresh. Ah, dakora kame nimbo na wanita shisha ngome tatu. Ah, rama marina amosa marira ga umena nina apime kuchira ga rama marina amosa marira ga umena nina apime kuchira ga.
Ndi bonka ndugabanya gastav siraho rido hanzu bundi honi so pisha mu maguru ubunafunza maso namataru tinyu zamuraga kanzu no 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 we prefer to show teza mongu keja bombo you know I come out vibes and shows putina lungano vukinyamirambo
ijugi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakire Dani nawe ku yindi murongo wa telefone Dani ikaze ku ijugi America
mukoze
guhere
yakana bashimye cyane
umwaka mwiza Dani.
Murakoze namwe mwaka mushya.
Uherereye gadane.
Mereye muri Kamonyi hano mu majyepfo y'Rwanda.
Ubunane bwagenze neza.
Ubunane bwagenze neza twagiye gusenga tuvayo twishimana n'imiryango yacu kugeza umwanya. Ndahamya ko ubunane bumeze neza.
Nuko rero ukaba wipfuza kwipfuriza umwaka mwiza abande.
Ya natangiye nifuriza umwaka mwiza aba ababyeyi inshuti abanyeshuri twigana I Butare mu kaminuza byanshyira mu ishami ry'amategeko n'abanywanyi bose b'ijwi ry'Amerika ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'abatuyisi bose.
Urakoze cyane ugira umwaka mwiza na wewe.
Namwe mugira umwaka mwiza cyane kandi muzabonezerwemo cyane.
Turakiriye iyo migisha. Kirana Jean-Marie Vianney. Jean-Marie, kaze ku jugi Amerika na wewe. Jean-Marie Vianney, uratwumva? Jean-Marie Vianney, twumva tatwumva ariko turase Tiara ku yindi murongo wa telefone. Tiara, umwaka mwiza.
Umwaka mwiza, urakoze.
Bonane, bonane. Wahimbaje gute ga Tiara?
Bonane, nahimbaje na familia yanje, abavukani, abagenzi.
Uri he gatiara?
Ubu ndi muri Suede muhira.
Uri muri Suede muhira, aho muri Suede muri mu buruhuko bwa Bonane na Noel. Tiara, irumva turiko turakira amajwi y'abakiri bato ubu tuca tunababaza ururimi bavuga bw'ikirundi kuko hariho abo twumvise baduhamagara bamaze imyaka myinshi bataba mu Burundi bavukiye mu bihugu bitandukanye ariko bakavuga urwo rurimi. Wewe umaze igihe kingana gute ngaho muri Suede?
Jewe navukiye ngaho muri Suede kandi mfite imyaka 18.
Ufite imyaka 18 ukabavukiye muri Suede. Ninde yakwigishije kirundi na gati aha wacigishije gute canke ninde yakikwigishije?
Kirundi je naci ni gaha muhere mama na papa mama bavuga kirundi.
Hama ututigiraho. Nk'abandi bakiri bato urumva ufite 18 usanga ururimi batashobora kuruvuga bava mu bihugu bitandukanye Burundi n'u Rwanda, ubabwira iki byoroha gute kumenya ubwo rurimi naho utaba waravukiye mu gihugu cy'amavuko ya?
Yo sinzi niba ushaka kwiga ikirundi. Nibaza ko byose byoshoboka kandi wumva ko bashobora kutagira ubwoba. Nibaza ko hari benshi bagira ubwoba batashaka kuvuga ko bibaza ko batabishobora mugabo nta kibazo bose bashobora kuvuga ikirundi babishaka kandi bagerageza.
Hanyuma Gatiara, mu mwaka twatanguye 2024 ijwi Amerika turashaka kuzoha umwanya ukwiriye abana n'abakiri bato. Ikiganiro wo kumva coshimikira kuki coza kiraba abana n'abakiri bato ugashaka ko gitunganywa gute?
Yeah. Mm-hmm. Yo, sinai, kabibira bibira mugabo
mugabo ni sawa reka ntacuzo tubwira ni wabyumvira tiara nuko rero hama wifurije
ni sawa ko mwabyumvire kacha onye
ukaba ushaka kwifuriza umwaka mwiza abandi
akeje jangwe kwifuriza umwaka mwiza natinchungami ezenziza tayana an charlotte aba bukani banje tayiranziza tamel bisa amili hari menshi bandaye
e bandaye
merci mucho abantu bose ndina bataje jama nifite umwaka mwiza nawewe nifite umwaka mwiza
urakoze cyane urakoze cyane Tiara utukwifurije umwaka mwiza wowe n'umuryango wawe n'abavyeyi bawe bose n'abavukanye uzogira umwaka mwiza kandi mu mwaka twatanguye turifuza kuzozuraza mu biganiro byacu
murakoze ego cyane murakoze
urakoze Tiara
umwaka mwiza
ego turakira na Marcel ku ndi murongo wa telefone Marcel ikaze ku juri America
murakoze cyane kuri kaze kuri radio ya Amerika kandi Diane wenda kuramukije imbere ya byose
urakoze umwaka mwiza Marcel
umwaka mwiza kuri twese mbere ntererewe mu Rwanda ariko ubu noneho ntabwo ndi Kigali ndi mu ntara y'Uburengerazuba kano kanya mu karere ka Nyabihu ariko ubundi muri rusange ndi muri Konji ubwo ndi Musanze kuko wanjye ni Musanze mu rugo ndashaka rero kwifuriza umwaka mwiza by'umwihariko abagize umuryango wanjye abana banjye Claire madamu wanjye Claire abana banjye Jay na Blessing bagira umwaka mwiza nifuriza umwaka mwiza umuryango mvukamo papa wanjye bashiki banjye barumuna banjye na bakuru banjye bose ndabaramutsa nifuriza umwaka mwiza nifuriza kandi umwaka mwiza umuryango nashatsemo birumvikana nawe ntabwo nawutera nawe ngingo nawe ndawifuriza umwaka mwiza nifuriza rero umwaka mwiza abantu nasuye harimo umudamu witwa Divine n'umuhungu we w'imfura witwa Cedric n'umugabo we Eric ndifuriza umwaka mwiza Angelique nawe tugiye gusuruka mu kanya ndi mu kibaya kiyazemo karoti n'ibishyimbo rwose ahantu heza cyane mugaze mu Rwanda hari ibiryo ndabona rero abayobozi b'igisata cy'ikirundi cy'ikinyarwanda kuri radiyo mpuzamahanga y'abanyamerika abanyamakuru b'abanyarwanda n'abarundi cyane cyane rero Diane Nyirimazwe na Oriane Kanshaka na Geoffrey Bitagoma Gurwema n'abandi banyamakuru bose bakorera radiyo Ijwi ry'Amerika bose ndabaramutsa kandi mbifuriza umwaka mwiza
urakoze cyane nawe umwaka mwiza Marcel
kana boni bagiye mu cyangiro yanjye mukuru biraza na Emmanuel na Yusuf imyaka mwiza n'abapadiri ba paruwasi ya Busogo abadiyosezi ya Rubengera n'Inyundo muri rusange bose bose bagira umwaka mwiza murakoze
urakoze nawe uzogira umwaka w'amatano ubuki
murakoze cyane rwose bamwe bityo
ego mu minota indwi gusa turadusozereye ikiganiro cacu cuno munsi ariko muri iyo minota indwi turaza kubandanya twakira abatandukanye kugira ngo mubandanye mwifurizanya umwaka mwiza ni ku ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. When you're watching on me, you my darling. Mumuti makure, niwa wibera. Deep down on the more, kesi nigo poshusa. Mbiza nangu sefe, ndago kunda. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, I don't know how you do me. Tell me, tell me that you never leave me. Yeah, my don't see it, I don't see it, yeah. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, I don't know how you do me. You got me falling for you. Baba Samon, baby.
Amazo yanje ni wawari
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi bacu mu kanya turasozera ikiganiro cacu muri sanga cuno musa ariko mu nkundire nongere ndabipfurize umwaka mwiza w'2024 ku izina rya bagenzi banje bose uzubabere umwaka w'umuti w'amata w'amata n'ubuki umwaka uzobafasha kushika ku byo mwipfuza byose ibyanze muri 2023 tukibaza ku 2024 bizokunda tubifurije no kuri ko uzobabera umwaka mwiza
bonamo kuri namwe nteye ntekereza wowe malo kubahuri ningezo ntavaho girl I want to be your Romeo I can't wait to marry you
makoze rero nchuti bakunzi bacu ikiganiro muri sanga cuno musi ca mbere co muri 2024 ningaha kigarukiye yakoze Nadia Taha hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahazo bari kumwe kuri micro turongera mukanya mu indi biganiro bitandukanye tubasigiye karirimbo bana